Inades, formation Burundi, Shirahamwe Afrika. Uzwi kubirindi na gatanu, uteze imbere ubutunzi mibano mu Burundi. Wakoze byinshi, amateka menshi, mu mashirahamwe utonda imbere. N'amashirahamwe mpuzamakungu aragushigikiye. Biro byawe biri kumukaza I Bujumbura. Ariko mu Burundi bwose urazwi, Inades formation Burundi tera imbere. Inades formation Burundi ramba komera wache agese. Ibitabo birenga mirongo itanu mu rurimi rw'Ikirundi. Ikinyamakuru tumenyane mu rurimi rw'Ikirundi. Ibigega byo kuzikanya kugurana no gushigikirana mu kibano. Intwari ibereye mu miryango, mu mashirahamwe no mu makoperative. Ugukengera ibidukikije, ubushakashatsi mu burimi bwo gutunganya isi neza. Gufungura ibitono n'amagara yacu, gukoresha ifumbire kama, kwijukira kurwanya indwara z'ibiterwa, guca imikobeko ku mitumba yo kurwanya inkukura, gutanga ibitungwa mu benegihugu, inka, impene, ingurube n'ibindi. Utanga ibikoresho by'ukurima, utanga imbuto. Yewe Inades formation Burundi tera imbere nk'umuzinga. Inades formation Burundi ramba komera wache agese. Kuva ku murima kugeza ku isahani. Yereka makara aramikwa n'amekwa. Gufungura neza no kwitwararika, gukoresha ifumbira n'imiti by'ibiterwa kama. Nitubungabunga isi n'ibiri kuri yo byose.
Inades formation Burundi ikora mu bindi bihugu nka Cote d'Ivoire, Kenya, Togo, Chade, Kameruni, Uganda, RDC, Tanzania, Burkina Faso, nuna iwacu. Erega, ibira turaba twese kuneza yacu, n'urunganwe rutovuka. Dukwiye kuva ibuzimu tukaje formasyo Burundi, terimbere w'umutinga, turakwishimiye.